Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Ngeje Nya Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kongerera kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi w'icyumweru.
Kwa matatwe n'uruzuba inzara n'ibindi byose byama byadushyikiye ngaha nta kintu twifashije nta kintu dupfa
iyi nzara yose twayitewe n'uruzuba twararimye imyumbati iruma imbuto zose ziruma
abo ni bamwe mu bageze mu zabukuru bo muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza mu Burundi bataka inzara
narikaga nuko nitaka ingufu nyine ndangije ndaza ndabavuga ngo ndatwite barangije nyine barambwira ngo tugushaka mu rugo ndagenda nkajya ndaraho mbonye.
Wowe ni umwe mu bakobwa bahohotewe havuga ku buzima bugoye yabayemo nyuma yo gutereranwa n'umuryango. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse rero mube hafi ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho bamwe mu banyagihugu bageze mu zabukuru bo ku mutumba wa Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza basaba leta n'abagiraneza kwabonera imfashanyo yo kwibeshaho. Icyo cyifuzo bagitanze muri izi mpera z'icyumweru igihe radio Isanganiro, imwe mu maradiyo yigenga mu Burundi, yari yagemuriye ibiribwa abasaga ijana abasaza n'abakecuru bo ku mutumba wa Kagwema. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye.
Abo bageze mu zabukuru bo ku mutumba wa Kagwema bavuga ko bugarijwe na kigoyi kubera kubura ibifungurwa, naho batakibasha gufata isuka kugira barime. Bavuga ko ikigoyi kibageramiye kubera imvura yataze muri ako gace ko mu kiyaya cya komine Gihanga.
Hano oya ntibyifashe neza cyane kubera ibyerekeye uruzuba cyane dukunda kuronka akavura, hanyuma inzara igace dutera.
Murabona ikiza cy'izuba ryaratse bya bikoko byaraje, ubu ndaho duhagaze
twebwe hano twamatatewe n'uruzuba inzara n'ibindi byose byama byadushyikiye ngaha. Nta kintu twifashije nta kintu dufata nta kintu tufite na gitoya cyokubwira ngo cyadushyigikiye.
Iyi nzara yose twayitewe n'uruzuba twararimye imyumbati iruma imbuto zose ziruma aho umuntu ararara yubamye.
Kuri uyu wa gatanu Radio Isanganiro, imwe mu maradiyo yigenga yo mu Burundi, yari yashiriye imfashanyo bamwe mu bageze mu zabukuru bagera ku ijana bo ku mutumba Kagwema. Silver Ntakarutimana arongoye iyo radiyo yari iramutse ihimbaza imyaka 15 imaze isamirana yashikirije igituma bariyumviriye kwifadikanya n'abageze mu zabukuru.
Kino gihugu caciye mu ngorane nyinshi, abantu bakeneye abafasha ni benshi. Si n'imfashanyo gahubwo ni nk'ikimenyetso cerekana umutima tuba dufise mu kubaka amahoro muri kino gihugu. Nta mahoro rero ashoboka iyo hari abantu bagowe, abandi ugasanga bararirimba. Twibutse rero abantu babagorewe ahantu kubera ko bageze mu zabukuru, kubera ko dushaka ko amahoro tuyubakira hamwe, abato, abakuze n'abariko barasaza badutangiye imbere. Ni ukugira ngo twibutse umuntu wese agize icyo yishoboje ko akwiye kwibuka mugenzi we.
Abaronkejwe iyo mfashanyo igizwe n'ibifungurwa barayikengurutse baca batera kamo abandi bagira neza kubagarukira ko
umwami abahezagire, kuko nta wundi yo bahazegira atari databuja mukuru. Tubasaba ko nabo botugeraho umwami nabo yobahezagira.
Ndakakiriye neza kuko na kare nari nshonje none bankikije inzara. Akamo notera andi mashirahamwe n'ubundi bogaruka bakatwibuka namwebwe mukazo kumuko mutwibuka.
Ndakakira neza cyane ahubwo Imana ibazigame, kuko mwaje kugarukira ko kwese twetumerewe nabo bozo bakatugarukira ko byukuri turageramiwe.
N'urongoye zone Gihanga yakengurutse iyo fashanyo igizwe n'ibiharage, ifi y'umbati, umunyu, amasabune n'amata byatanzwe na Radio Isanganiro kuri abo bageze mu zabukuru. Bahizi Shadrack Laurent agatera kamo abandi bagira neza kugarukira kubatishoboye na cyane cyane abageze mu za bukuru nkuko radio isanganiro yarayi bikoze
imijyango ijana iyo yo numva naho abahageze mwirima yo ntishobora kurima ni imijyango usanga ikuze cyane tugasaba yuko ayandi mashira hamwe yo gufashanya canke nayandi ma radio tugasaba ko iki kikogwa irari isanganiro ikoze bigorokira ku bantu bageze mu za bukuru ko cyoba akarorero kugira ngo nabandi nabo bikubitagashi kugira ngo bagerageze bagarukire mu bantu aho bari hose batagishoboye gukubita isuka batagishobora no guca kurondera iyo wafungura kugira ngo ubuzima bwa bene igihugu bandanye bumera neza
ku mutumba kagwema harurwa abanyagihugu barenga ibihumbi ndwi Kente Marke arongoye uwo mutumba yabwijwe irya Amerika ko abageze mu zabukuru batagira gifasha bangana n'ica gatatu cy'abarongoye ku mutumba kagwema wa komine Gihanga intara y'Ububanza Evariste nziko banyanka ijwi irya Amerika
turagushimye cyane Evariste kuri iyi nkuru uduhaye
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuti mwese mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ibiganiro byacu rero tubikomereze mu Rwanda. Inzego zinyuranye zirwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane irikorerwa abana zihangayikishijwe n'umubare ukiri hejuru w'abana bahohoterwa. Izi nzego zivuga ko bibabaje kuba hari imiryango itererana abana b'abakobwa basambanijwe ku gahato bikaba byabatera kwica cyangwa se kujugunya abo babyaye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Imiryango inyuranye itegamiye kuri leta kimwe n'inzego bwite za leta zirimo Ministeri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango urwego rushinzwe kugenzura ibubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire inzego z'ubuvuzi zibanze n'iz'umutekano zahuriye hamwe ziganira ku cyakorwa mu gukumira ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore rikomeza kugaragara mu bice binyuranye by'igihugu hari abasangiye ihohoterwa rikorerwa mu miryango ariryo ritiza umurindi rikorerwa ahandi kandi abakabaye abarezi nabo bari mu bahohotera abo bakabaye bahuburere uyu ni Major Dr Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi uvuga ko imibare bakusanyije mu myaka itatu ishize yerekana ko abana b'abakobwa bahohotewe biganjemo abari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 14 na 17.
Hari abana bakurana umuco w'ihohotera kuko nabo bahohotewe. Umwana agakura ahohotera abandi ukibaza ntibyagenze gute kumbe nawe bagiye bamuhohotera. Ababyeyi dufite uruhare cyane rwo kubona abana bahohotewe. Batereranye abana babareresha abakozi. Abana babaye ababakozi, abana babaye ababaturanyi, abana babaye b'umuhanda kandi ababyeyi bariho. Nta kwezi kurashira nyakubahwa Senateri Tito yari hano mu karere kacu aduha imibare yakuye muri ngirango ni ingororero niba ntibeshye cyangwa Rutsiro atugaragariza abana bagera ku hafi 1500 b'abakobwa basamye mu mezi atarenze atatu. Twagiye dutangazwa n'abarimu bafata abana bigisha n'agahomamunwa kubona umwarimu yigisha umwana ariko mu mutwe we harimo no kumusambanya. Bamwe bakanatoroka ariko umuntu ngo amaze imyaka ibiri yateye abakobwa batanu inda muri Rusizi abi Kigali afite n'akazi arigisha ukamusanga narigisha mu mashuri ya leta n'abihayima abantu banabibenye bagatangira kuno kumuha protection nk'umwarimu mwiza se yafata abantu.
Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ikibazo imwe mu miryango itagengwa na leta ivuga ko kiri ku isi yose kandi ko leta z'ibihugu zikwiye kugihagurukira nubwo kugenza bene iki cyaha bihenze cyane kandi no kubona ibimenyetso atari ibyoroshye cyane ko hari n'abadatinyuka kuvuga ko basambanyijwe ku gahato. Madame Fatulo uhagarariye UN Women mu Rwanda avuga ko hari abashobora kumara ubuzima bwabo bwose ntabe bahengukirije ko basambanyijwe ku gahato.
La violence basée sur le genre affecte
umugore umwe muri batatu mu gihe cyo kubahura ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bivuze ko 30% by'abagore n'abakobwa bahura n'ihohoterwa mu mibereho yabo. Ni ihohoterwa ritavangura imyaka y'imwe n'abana bari hagati y'umwaka umwe n'ibiri barahohoterwa. Ntirinashingira ku ruhu cyangwa amashuri. Madame Fatu avuga ko benshi bahitamo guceceka kuko batinya ko nibanabivuga bitaza kwizerwa. Ariko ubu ngo nibura kwamagana ihohoterwa binyuze mu itangazamakuru no muri za sinema hari abo bitinyura bakavuga. Aharatanga urugero agira ati
Et il y a une dame de 90 ans qui a dit qu'elle avait été violée.
Hari umugore w'imyaka 90 wavuze ko yasambanyijwe kuva hatafite imyaka 20. Ariko ntigeze yiri intege zo kubivuga. Ariko nibura kuko ubu abantu babyumva yarabivuze ararira. Kuko yibutse uko byamuhungabanyije kandi byanageze ingaruka ku rugo rwe. Ariko ntigeze nabihishurira umugabo we. Icyo kibazo cy'ihungabana nacyo dukwiye kugihagurukira. Imyitwarire y'umuryango nyuma y'uko umwe mu bana babahohotewe nayo ngo iteye inkeke, kuko abatari bake bibagendekera nk'uko uyu mwana w'umukobwa bitangaho ubuhamya.
Narigaga nuko mfataga ngufu nyine, ndangije ndaza ndababwira ngo ndatwite, barangije nyine barambwira ngo tugushaka mu rugo, ndagenda nkajya ndara aho mbonye akajya bankubita nkarara hanze. Nuko nyungeza aho ndabyara, maze icyumweru mvuye kwa muganga nabwo baranyirukana.
Ibibazo nk'ibi byo gutereranwa n'imiryango mu gihe aba bana b'abakobwa baba bagomba kwita ku bana nabo bibarutse, ngo biremerera benshi ku buryo hari abananirwa kubyihanganira bagafata ibyemezo bisharira kandi mu by'ukuri bigayitse. Major Dr. Kanyankore:
Aba bakobwa tuvuga iyo amaze gukubita hasi umwana urebye nabi nubwo yaba ari mu bitaro arahaguruka akamuta, iyo ari mu giturage amujugunya ku muhanda, n'uwugize impuhwe amushyira ku muhanda akamurambika abandi bakamutora, wa wundi warakaye cyane aramufata akamujugunya muri toilette. Hari n'uweje mundi twakuye muri sebe ngira ngo dipisari hano nyambere umuhamya duhora dutora imirambo muri sebe y'impinja.
Imibare dukesha ibitaro bya Gisenyi byonyine y'abahohotewe bishingiye ku gitsina yerekana ko abagannye ibi bitaro mu 2014 bari 253, baba 239 mu mwaka wakurikiyeho. Mu 2016 barazamutse ba 271, naho kugeza mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ibi bitaro byari bimaze kwakira abagera kuri 256. Imibare bavuga ko ishobora kuba irutiye cyane kuko hakira abatinya kuvuga ko bahohotewe. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Shuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Yee, erega mwarasize Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni rwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza, mushikizwa na studio Ijambo ku Ijwi rya Amerika. Jerome Niyonzima ndakiremesheje, ndabipfurize kukikwikirana mu rugwezi. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura amatati, na cyane cyane amatati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini. Turi i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho turi kumwe n'abatumire batatu. Reka mbere ndabasabe bidondore.
Jewe ni Denis Habonimana, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'abashingantahe mu Burundi.
Urakoze bidondore nawe mufasa.
Murakoze. Je nitwa Nzoyisaba Uride, nkaba ndi umuhuza muri Burundi mu ntara ya Makamba, komine Kibago. Nigishijwe mva mu rwego rwa Sentebe.
Ubundi turi kumwe nawe nyine yidondore.
Jewe nitwa Macumi Damien, nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu Burundi.
Urakoze cyane. Kero tuduge ku ijambo mpere ku mushinga na Edeni ako muri Bukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mwasa nabari mu ikoraniro mwari mu biki.
Turi mu ikoraniro rihuza abahuza abahuza abantu makati ya matongo mu bihugu u Burundi, u Rwanda na n'intara za Kivu ya ruguru ni yepfo.
Tuvuga ko ku ruhande rw'u Burundi hari bande.
Ku ruhande rw'u Burundi hariho abaserukira abashinga ntahe, abaserukira Sentebe n'abaserukira amashyira hamwe yigenga.
Urakozereka nsubire rero kwa Damiano Macumi uvuze uti uri umunyamabanga ntegayezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'itunganyo ry'amatongo mu Burundi. Mbega none wewe ngaha muri nokoranye wari waje kabuki?
Muri nokoraniro nari naherekeje abahuza mu bibazo by'amatongo, ariko najewe nari naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u Rwanda na Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo ukuntu ibibazo by'amatongo ariko barabitunganya.
Reka nsubire kwa wa mufasoni wavuze yuko warose inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi CNTB na akari mu gwiri kugeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matongo. Mbega wewe none kuvuronse izo nyigisho harabo maze gutatura?
Ego cyane, harabo maze gutatura nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi narabahuje kandi baranyumvira. Hanyuma hariho nabandi b'amatongo twarabumvirije turabiyegereza nuko dusanzwe turabahuza, hanyuma baratwumvira bigenda neza bonye nubwabo bariyumvikanira, hanyuma ugushika ubu namahoro.
Ino muri Kongo hari icyo kuyeyo?
Ego cyane, nakuyeyo ubumenyi budasanzwe nitegereje hirya no hino mu gihugu cya Kongo n'u Rwanda. Twarumvise ko hariho abunzi, hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe abarundi. Twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane. Gushika ubu rero ngiye gushika mu Burundi, hari ikindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje. Murakoze.
Mushinga nawe Deni wayaserukiye ugwego bashinga nawe hano muri rino koraniro mpuzo bihugu, hari cyo haragaseke bari wazanye ku ruhande rw'abashinga nawe?
Ku ruhande rw'abashinga ntahe gaseke ni nazanye ni ingene abashinga ntahe mu Burundi aribo basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati. Iyo mu kibano yose harimo amatati y'amatongo akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane. Icyo nari naje ndabatekereye ni ukubereka ingene mu Burundi kuva na kera narindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakavumukanisha kubera ko mu kibano abantu batase bateza kwitwararika yuko bateza kugumana babana. Abashinga ntahe bashinzwe rero kunywanisha aba bana.
Umwumva abashinga ntahe ntaba agira ati n'abagabo gusa, harimo n'abagore bari muri nokoraniro?
Mu bashinga ntahe hariho abagabo batiwe n'abagore batiwe. Abagore batiwe n'abashinga ntahe ariko babita abafasoni mugo bose n'abashinga ntahe. Haje abashinga ntahe rero babagabo n'abashinga ntahe babagore aribo bafasoni.
Kuba ku rwego rw'abashinga ntahe ndakumira abakenyezi,
urwego rw'abashinga ntahe ntushobora gukumira namba kuko umushinga ntahe ibanga ry'ubushinga ntahe rishobora kurunka umuntu wese afise umutima w'ukwitanga, umutima afise ubutungane, afise umuntu w'intungane, abe umugabo cyangwa umugore kuko ukuri ntikugira igitsina, ukwihangana ntikugira itsina, ukwitanga ntikugira igitsina.
Mbe none nk'ubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati cyane cyane aya matati y'amatongo mwavuze, ntimusekane imitwe n'izindi nzego cyangwa abato?
Oya, ntidushobora gusekana imitwe kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu. Turagerageza kumvikana, hari aho bigorana gato. Uyu mugabo impera n'imperuka dutegereza kumvikana kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu.
Mu bisanzwe imanza z'amatongo ntizijya mu masentare, murabuza abantu kwitura amasentare?
Ntitubabuza, ariko abanyagihugu bonyine bashima cyane kwitura ubwa mbere abashinga ntahe bakabumvirira, bakabumvikanisha bakanywanisha
mushinga naye macumi damiano uzerukiye ugwego rwa leta wari muri rino koraniro mpuzo bihugu mbega mu mategeko atunganya matongo mu Burundi iki kibanza ingendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabye kibanza
Nkuko nabivuze nsanzwe nkurikiranira hafi ibijanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi muri iyi nama rero twarimwo ibukavu twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo rero kari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi nungutse byinshi kuko najewe ngiye mu Burundi gukora ibyo bishoboka kugira ngo uruhara gukunywanisha amatati y'amatongo rushobore kuja muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo na cane cane ko injyane z'amatongo mu Burundi ari nyinshi cane usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo rero tugiye gushira uruhara gukunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu Burundi turiko turagira
izinzego z'abahuza ziriko ziravuka bikiye n'izi nyigisho baronga nibaza ko dishobora kubona igikorwa cy'inzego za leta muri icyo gikorwa
oya nibaza yuko izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu hariho inama yo kumutumba igizwe n'abantu batanu iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu irashobora kwikora ku bashinga ntahe ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'iby'amatongo mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa urwego rw'abahuza rw'abasuzumyi b'amatongo
mbe nk'iyo bishitse abo bahuza bo mu nzego nshasha ziriko ziravuka ubu bagatunganiriza abantu umwebwe nko ku ruhande rwa leta araho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende
mu gihe bene amatongo atanu magifise akariganga muhogo bikagaragara yuko atanu mwacidoga iryo tongo giwe arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo rwemewe n'amategeko kuko amatati aba hari aba yamaze gutorerwa umuti
mufasoni urida kenshi tuzi abapfasoni babarundi kazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye akumira hari nabo nyine ugasanga ubwabo baranyuzamo bakikumira muri iki gikorwa cy'ubuhuza abapfasoni tuvuga ko baseruka
baraseruka cyane kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca kuko iyo turiko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane hanyuma ibintu bikagenda neza
ko mwari mu ikoraniro hari uturiro twaho abakenyezi bo baraserutse bakanywanisha abantu bayo matati y'amatongo bikaboneka
ego cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu Rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo barabadufasha bigenda neza barakorera kucyo bari bababwiye kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nivyo kuko hari wahungutse n'umusango bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri ritongo uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana nta nico dupfana mbere mugabo abahuza barabigiyemo na cane cane abakenyezi hanyuma wahungutse araronka itongo hanyuma numusangwa kandi nawe nyene araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose na barundi murakoze
mushinga ntaye Deninzo habona imana hari intambamye ubona nk'imwe cyangwa zibiri yo bikibangamira igikorwa cy'izi nzego z'abahuza nshaje ziriko ziravuka
izi nzego ziriko ziravuka intambamye ziboneka nuko bishobora kuba bitorohera nko guca kuraba abatatse kuko no gushika aho batatse kuko urazi ko ubucurubanza bw'umusozi awicarako bashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyane bagakenera uburyo kujya baravugana hagati yabo kurazi ubuye ibikorwa bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni mtuntu duto duto ariko nibaza ko atantama myizikomeye ziriho
ari cyo mwosaba nimba ubutegetsi cyangwa amashirahamwe asanzwe ashifata mu mugongo izinzego ziriko zira z'abahuza ziriko ziravuka
oya izinzego nibaza yuko icyo twosaba ubutegetsi nuko bozireka zikakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura atacyo binona
aya mashyirahamwe nka Search for Common Ground uri dawe yasabiki wewe kugira ngo igikorwa cy'umuhuza gitere imbere
icyo no yasaba ubwa mbere nugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubuturose muri iki gihugu kibanyi cha demokrasi ya Kongo.
Machumi Damiano, amareta y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere.
Ibi bihugu ico byofasha inzego z'abahuza nuko bo bafata mu mugongo twarabonye yuko mu Rwanda urwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri Republika Demokrasi ya Kongo no mu Burundi leta yogira kigoro igafata mu mugongo izinzego z'abahuza na cyane cyane ko hari imigwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifite intumbero amico no saba amashira hamwe nuko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego rwo ku mutumba gwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi urwego rw'abashinga ntahe na urwego rw'abasuzumyi rw'amatongo ku mitumba n'urwego rwa CNTB rwashinzwe kugira ngo rutatura matati yavuye ku njyane z'ingwano Burundi bwagiye buracamo
Urakoze cyane nikura ko kamo turangije ko kino kiganiro ntorere kazoza kiba cyariko gisamiranira ibukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo atwari kumwe n'abatumire batatu umushinga na Edeni nzohabona imana nkabanda gushimiye kuba witaze kino kiganiro
naje ndagushimiye kubona nta ijambo
ufasoni urida nawe ndagushimiye kuba witaze kino kiganiro
murakoze nanje ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro
Uwini shimie ni Damiano Machumi kuhande kwa leta i Burundi na kushimie kwa wita tine wigani
Mwakozi namwe kuwa mwadutumi ya mulikino chigani
Awani shimie ni mwekwe mwaisa mwa ukulikia na kino kiago Norele Kazoza, Chast Joy Jambo, Gicha Kujui, Gia Amerika, Jerome Nyonzima Na inda kilemeshe jenda vipulize kuruwa ni kwa mwanyu na mwuzanyu na huta
Chari chigani ilu, Norele Kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
dadijwe rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi hafi gusoza ibiganiro byacu tube tubumvise ariko aka karirimbo ka Sauti Sol kuriko sana
Bwana ni mwokozi wangu tena ni kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana baraka zake hazikwishi si kama binadamu abadilikie ananipenda leo kuliko jana kuliko jana kuliko jana Kuomba Mungu uwasamehe Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema Na maadui wangu ninawaombe Maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki
Nchoteze Jiguri Amerika kwa kariri mbo kuriko jana ka Sauti Sol niko dusoreje ho ibiganiro tukabateguriye kuri isaha tukabatuma shimye mwese kwa mwateza matwi ku buhanga bw'ibyuma ha engineer de ya Patrick warufatanije na Fatuma Karara Alimasi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mwizina rya bagenzi banje babagezweho ibiganiro nkaba mbifurije ibihe byiza mukomeze mugire icyumweru kiza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu wabadilikie. Ananipenda leo kuliko jana.